mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi ya Amerika, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Nongiye kuramutsa, ndabifuriza umunsi mwiza, ndabifuriza kaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Kino saha rero nubwo babitekeye abantu mugabo abamayimayi turabona umenga ntacyo bagira umuntu, turi mu ikame ntidusohoka, batubwiye tugume indani, ntagira ikibazo dushobora guhura nacyo. Gusa
uyu ni Ntirampeba Emmanuel, umukuru w'ikambi ya Rusenda muri Congo, ikambi y'Abarundi, avuga kwitana mu mitwe hagati y'abagwanyi ba mayimaye n'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni inkuru tubafitiye mu kanya, kandi turababwira indi nkuru yerekeye izimbwa ry'amazi mu ntara ya Nyanza Lake rituma abanyagihugu bavoma mu kiyaga Tanganyika bikabatera indwara. Mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini, impunzi z'Abarundi ziri mu ikambi y'impunzi i Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo iri mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko bw'icyo gihugu ziratewe n'ubwoba inyuma yaho umugwi w'abagwanyi baba mayimayi itaniye mu mitwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FRDC. Mu kiganiro umukuru w'ikambi yo muri Rusenda Emmanuel Ntirampeba yahaye mugenzi wacu Diane Ninahazwe, yatanguye mubwira ivyerekeye iryo tana mu mitwe hagati y'iyo migwi kuruno w'Imana. Tubatega amatwi.
Imigwano yatanguye kuva ku munsi uweje mu gitondo nk'isaha 11, abasoda bakageza gusubiza inyuma abamayimayi barinjira mu gisagara, barabandanya barashikaho bita Nundu Gisanza, barashika n'ahantu hafi y'ikambi n'ikilometero kimwe icyo ikambi. Aho hose abanyagihugu twaguma turindiye bakatubwira ati ntimugire ikibazo, abasoda bari ngaha tugacunga ikambi na manitswe bari anahageze, baratubwira ati ntimugire ubwoba, turiko turafata ibintu mu buryo nicyo gushika ku munsi w'ejo cyari gihari.
Amakuru yadushikiriye ejo kandi nubakidushikira nuko abo bamayimayi ya Katumba bari bigaruriye akarere ka Mboko kari ku birometero 12 ugeranije n'ikambi yo mu Rusenda aho muri. Ubu vyifashe gute, niho bakira abo bamayimayi?
Mu bitanze gushika kuri ino saha no batubwira yuko bakiri aho Imboko, bari banaje mbere gushika naho shika ahantu nibaza ko ari nka hafi y'ikilometero kimwe uvuye ku ikambi. Abantu hari nacyo cyatumye bagira n'ubwoba bwinshi cyane kabisa, n'abasoda baraza bagera ikambi sinzi ko mwari mu buryo bwo kudukingira canke bwari uburyo bwo kudukira abo bamayimayi. Nganga hafi yacu ntibagwanye mugahimboko, baragwanye n'isaha n'inusu yose irahera. Gushika ino saha rero nubwo babitekeye abantu mugabo abamayimayi turabona umenga ntacyo bagira umuntu, turi mu ikambi ntidusohoka, batubwiye tugume indani, ntagira ikibazo dushobora guhura nacyo. Gusa abantu turicaye dufite ubwoba, gusa urasanga umuntu agenda arondera kubwira yabe koroha ico afungura, ariko gusa ubwoba ni bwinshi mu bantu, bumvise akantu zibona abantu biruse bose bakinjira mu mazi mugaheze umwanya bagasubira akagaruka, ugasanga byari ibintu by'ubwoba. Ndetse twewe gusa n'abakongomani batwakiriye nabo bafise ubwoba, kuko nabo ntibazi ikintu kimeze. Nyuma nitera umubajije kubwira gusa ngo ugume indani, ngabo uravye wagira gutyo ukabona umumayimayi yararenganye ni nkoho, kandi ukamubona n'amaso tukanuma, nta kindi dushobora kurenza ko ngaho. Imajije guterefona umuntu aba hariya igihe umayi ambwira ko nubo abamayimayi bari hajya, mbere n'abagabo bamwe baza bamaze kuja mu mazu, bo ntibasohoka, hasohoka abagore gusa, kugira ntibave n'abagabo ntibave bahura n'ikibazo. Urumva nta kintu na kimwe naho wogenda ukava ngaha ushika ahantu bita Isanza nko ku birometero 5 gusa ntushobora kurenga kugera Imboko.
Ariko haratekanye, nta migwano iriko irahabera,
kubera ko abasoda bose bakuye impunzi z'igisoda, kandi ugasanga n'abandi bagize gute abasoda bashatse korohereza abanyagihugu ntibave bahura n'ingorane. Nibyo niyumvira abamayimayi usanga ariyo bari aho hantu, n'abanyagihugu nabo ubwo babo bateke nkuko natwe dutekeye.
Umutekano wanyu ukaba ucunzwe gute muri bino bihe vy'iyo mishamirano?
Umutekano w'iwacu ucunzwe n'abapolisi nkuko bisanzwe, n'abasoda hafi y'abapolisi, reka na monitsiko kuvejo yagumye iziraca ngaha iraba ikibazo gishobora kuboneka kugira ngo irabe icyo yofasha. Gusa abantu bafite ubwoba, n'ubwo bumva ngo umutekano uracunzwe, ntabafite ubwoba ko tubona kumenga uravye ukuntu mumayimayi agenda yabishatse dushyikira atakibazo kibonetse. Ariko gusa bo baravuga ko ntangorane bafitanye n'abarefugee canke n'abanyagihugu bandi basanzwe afitanye ingorane n'abasirikare mu horo wese yambaye uniforme ya gisirikare.
Kuba izo ntambara naho zigenda ziba mu karere ka Fizi ari na ku inkambi ya Rusenda muherereyemwo irimwo, nta ngaruka mubona bishobora gutera kuri iyo nkambi yanyu n'abatsanzwe bayicumbikiwemwo?
Kibazo nicobora kuko buri gihe twaminga kuva kare hose bavuga ati ni zone, ni zone goye, ni zone goye, n'abantu barayitinye ndabyiyumvira. Nico gituma natwe tutobora ubwoba kuko ubwo bintu bizo duhanamye yuko ari ahantu hagoye, kumva ko menga umuntu wari wese aguma n'ubwoba, ukumva umunyagihugu akubwira ati ntiwababwira ngo baduhindure badukure kuri iyi kambi batujyana ahandi hantu. Muri rusange dusaba umutekano ko urindwa kurushiriza bishobotse, tubona ari abantu ahandi hantu badushira atari ayo umwanya wari wose abo bantu bashobora kudushikira byoroshe, cyangwa se ahantu buri gihe twama tuvuga yuko ari na hafi igihugu twavuyemwo, ari naho usanga n'imbonera kore zitofita kugira ngo zize zishike ngaha mu ikambi byoroshe, kuko muri ino minsi naho nyine hari ubwoba abantu baguma bavuga ko imbonera kore ziri hasi ngaha hasi.
Rakoze mugenzi wacu Diane Ninahazwe hamwe na Lunavo yavuganye aho mu ikambi Rusenda kuri iyo nkuru. Kandi naho bamwe mu banyagihugu bo muri komine Nyanzaraka y'intara ya Makamba bavuga ko ingingo yo kwama bariha amafaranga ibihumbi bibiri ku kwezi kugira bavoma amazi yo mu mabombo ya Rusengo ntibiborohera. Abataronka ayo mazi cyangwa ubwo buryo barakoresha ayo bakuye mu kiyaga Tanganyika, ibyo bikabatera indwara. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Alain Ivirankunda arabidushikiriza.
Ahandi ni hafi ya rimwe mu mabombo rusangi ya Rusengo yo kumutumba Mukungu zone Mukungu. Umunyagihugu wese aje kuvoma aterekanye akaresi kuri cungera azwi mu ntwaro akonako kerekana ko yarishe mu biro vya zone amafaranga ibihumbi bibiri ntiyemeregwa kuvoma. Kuva iyo ngingo yo kurinda kuriha ubwo buryo bw'amafaranga ishingwa n'abarongoye iyo zone haraheze umwaka, abanyagihugu bavuga ko batayishima.
Turariha kandi bamwe tuyariha biciye mu ngorane kubera ko turabakene, mbanza nko kuyarondera nko kuva yafise amahera nkayatanga nkabona kuriha bambuje no kuvoma. Urupfubyi kwanje kenshi twabuze n'amazi tunywa, dutanga bibiri intoze kajya ko makapfuye, hari igihe dutanga n'amajana 5 ariko nkanje mfise nk'urupfubyi, hari igihe turwara nkaye amahera nkabona asimbanye kwa muganga, ku buryo rero ntishara ayo mazi sindayaronka ayo mahera. Iyo mba narushe ngatamumbate mfise weze akuri ndakundusha nyene ndabaza nkayarondera, hari haryabo bakabona kuvoma.
Ndavyakira neza kuri amazi yakorewe kuri yadufashe watwe gara kwavuma atadufasha yarekuye kugenda uko kandi mukabidufashamo kubera bavuga ati tugaburira amazi abanyagihugu ntibatworoheretse bari kudutoza amahera bagomba badufasha kugira ngo tunywe ayo mazi.
Ikibabaza kandi abo banyagihugu nuko iyo bishitse tumwe mu twuma twayo mabombo tukononekara badaheza ngo babone icyo ayo mahera batangishwa ku kwezi abamarira. Mpawe nayo Ruwi avuga ko nyabuna baba butangishwe ayandi aza yongera kuyo batanga buri kwezi.
Kukarugire ko kamaze gupfa nimwe bwa banyagihugu muca mwigora mugakura kandi mutaguza kandi bace baza bakongera bati nta kamaro k'amazi mukene, mwemera mukikoca mugatanga amahera make make kugira musubira kwa kandi karugire tugacya tero twigora gutanga amahera 225 nitwabishima. None twoca tugira ngo tumaze gutangiza bibiri tugatwongere tuze turatanga 220 urumva twirwanya n'igihugu turiko turagera kandi hari ibintu byinshi bitugora nk'abanyeshuri ingwara kira kintu urumva tubabitu.
Ico kibazo co kurinda kuriha ubwo buryo kiriko gituma bamwe mu banyagihugu babubuze banywa bakanakoresha mu ngo ayo bakuye mu kiyaga Tanganyika gisanzwe cegeranye n'uyo mutumba wa Mukungu. Inkurikizi yavyo nuko benshi mu bayanywa badasiba gufatwa n'inzoka zo munda nk'uko makuru dukura mu banyagihugu avyemeza. Kugabo iyo ngingo yo gutangishwa amahera ibihumbi bibiri idafuswe ibintu bigiye kunyuka. Silvana niyo nzima ni kwabibona.
Ikintu je mbona cokogwa nuko koja hamwe twumvikana tugasaba inzego ziri hejuru kugira badufashe amazi adushikire ko naruhuka abajeje intwaro bodufasha bakatwegereza amazi.
Abajejwe intwaro muri komine Nyanzarake barahumuriza abo banyagihugu naho biruko ko iyo ngingo idashobora kubandanya ukwiri. Aha, mustaneri w'iyo komine Jean-Claude Nduwimana aratubwira ikiriko kirakogwa.
Ibyo byo kurihisha amahera bakabanza bakabibangira aho yakamye. Murabona ibihe by'ici amazi yava mu misozi, amasoko menshi arakama kubera tamvura ibiri kwiragwa igikorwa cyo gukwiragiza amazi hijya no hino ni igikorwa dukora mu migambi y'iterambere ya commune ubu rero turategura kubaka amarusengo ku mitumba yose harimo na y'amazi y'ipompero ndetse na ji communale twarumvikanye yuko yo bandanya bwiza imigende y'amazi na rigidezo ibibazo by'amazi bizoza birakemurwa bukebuke bijanye n'interano z'amazi ko nk'abantu bavoma kuri za rusengo kugira ngo tubandanye tubungabunga nimba hari ibikoresho bipfuye kuri yo rusengo canke nimba hoba kwisanura canke gushira indi rusengo mu kandi gacimbiri ibyo byose biva muri ubwo buryo batanga twarafashe ingingo yuko regidezo na regi communale bo kugura amabombo yose bari barugaye nk'uburere bwa mvugo bakayereza bene igihugu naha mu gisagara ko babinyarutsa
tumenyeshe ko atandwe zitatu zirahera muri ako karere ka 10 Nyanzarake hibonekeje abantu barenga 10 bafashwe n'ingwara ya korera bikava akenshi ku bantu banyo bakongera bagakoresha mu ngo amazi atameze neza baba bakuye mu kiyaga Tanganyika nk'uko makuru dukura mu bajetwe intwaro avyemeza imakamba mu bumanuko bw'u Burundi Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika.
Urakoze Alan Eve Irankunda. Inyuma y'indwi zibiri amashuri y'intango n'ayisumbuye yatanguye mu Burundi ku banyeshuri b'abarundi bo mu ikambi y'impunzi muri Tanzania n'ubu ibyigwa ntibiratangura. Ikibazo bafise hanini nuko batararonswa ibikoreshwa by'ishure. Pierre Clavin niyo nkuru umenyesha makuru y'ishuri rya Amerika aradushikiriza ibindi kuri inkuru.
Mu makambi y'impunzi z'abarundi muri Tanzania co kime n'ahandi abanyeshuri bakurikirana ivyigwa bitangwa mu gihugu cabo c'amavukiro mu gihe amashuri hayeze indwi zibiri atanguye muri ayo makambi y'impunzi ikibazo c'ubukene bw'ibikoresho catumye hoho n'ubabana bataratangura kwiga. Izo mfashanyo zabwirizwa gutangwa n'amashirahamwe mpuzamakungu yitaho indero akorana na HCR yitaho impunzi. Ubu ni umwe mu banyeshuri bo mu ikambi ya Nyarugusu twavuganye.
Nibitabo ntacyo dufite tukadusanga nyine n'ibintu ingorane nyine mwe n'uso oye nta kintu na kimwe dufite dufite nta karamu nta kaye ntacyo ikaramu nyine uricaye nyine ukayirondera. Urumva hariho nk'abantu baba baradusanga nko nk'iki ku mwaka uheze urumva nk'iki gifite niyo zahe ibyo usanga n'ingorane batarabizi.
Umwe mu barimu bo muri iyo kambi ya Nyarugusu yatubiye ko naho bagize ngo baratangura kugira ngo barindirire mu ishuri ko ibikoresho biboneka usanga ubwinshi bw'abana butuma bamwe bahagarara kubera kubura aho bicara.
Bamwe barahagaze abandi ku ntebe bicara ari bane yavuze icyo kibazo cyaduhanze cyane gose. Nk'ubu siko turayaga ndi ku ishuri imwe kusanga ndi umwigisha. No kubwira yuko mu ishuri abanyeshuri bicaye ari bangana niba ni ku ntebe aho usanga ari batanu mu mashuri mato mato nibeze nke bigatanga kandi ko ndavuga bane ku ntebe cyangwa batanu muri secondaire muri primaire usanga bamwe bahagaze abandi bicaye urumva agatereka mu gatatanga ikindi nacyo gushikine cyaha abanyeshuri bararonye ibikoresho bakoresha amakaye amakaramu uruba gushikira cyaka ni baravuka kimbere baze bitanga ryari
no mu ikambi ya Ndota ni nkuko ho yongera ko ubukene bw'intebe n'amasomero yo kwigiramwo bigatuma abanyeshuri bamwe biga bicaye munsi y'ibiti. Uyu ni umwarimu yigisha mu ikambi ya Ndota.
Hari amadogera atariga neza nko mu wa mbere mu wa kabiri ho abari abana benshi n'ubu ntibaratonda ku ishuri ntibazi ngo no ku kibaho hava gute nk'abajya abana baba bahiga. Ibi byose bikoresho ni ngora abahizi kuko intebe ntazihari ibibaho ntabihari bivyese n'ingorane byerekeranye n'amakaye nta gikoresho na kimwe gihari kiraza amaniforme yo biganye n'icyanga cyane n'amaniforme hano baratangura kugira gukarira kuko nabo barigira bazana n'umunsi n'umwe bibambara impuzu zisanzwe amakaramu n'amakaye n'ibyo bikiri ingora bahizi gusa kuko ari byo bari basanzwe bamenyereye baronka bose guhera muri premier degree kugera muri troisieme degree nta n'umwe yiga mu ishuri uretse quatrième cycle
bigira he.
Urakoze iyo nkuru ya mugenzi wacu Fadek Ngondekije Karagani. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko mukanya kari imbere muradutunga byari bitugiye gato mu buhinga bw'ivyuma kandi naho kuva impunzi z'abarundi zakiriwe mu makambi iyo mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi amakuru avuga ko amagogwa zibonye hamwe n'ubugizi bwa nabi burimwo ubwicanyi zikoregwa nahengeshanya gutangazwa. Mu kiganiro rero mugenzi wacu Frederic Nkundikije yatumiyemo Dominique Nsengiyumva, Marius Jonas Ndavyengenge na Lionel Ndayizeye, bose bari mu mugwi w'urwaruka rw'Abarundi, bavuze ku bintu vyokorwa kugira ngo umutekano w'impunzi ukingirwe gusumba. Reka dutangure dutega amatwi Lionel Ndayizeye havuga ukuntu yakiriye amakuru y'igandagurwa ry'Abarundi b'impunzi ikamanyola mu gihugu cya Congo.
Jewe uko ndabibona ni ibintu urabona amazi ariko arahura n'impunzi bahungiye mu bihugu duhana imbibe ngaha za Congo, Tanzania, niho numva hari ibibazo cyane. Urabona impunzi zimwe ziraturirwa mu mazu, izindi yumva hariho persecution, izindi zikomoka zisanzwe zarahunze, izindi warumvise muri Congo ko zishwe ikaraswa n'abagize umutekano wo muri Congo. Biteye isoni n'ibintu by'umubabaro cyane, n'ibintu novuga byo gutera ibyatsi, n'ibintu novuga umurundi wese cyangwa umuntu wese iyo afite umutima ashobora gufata umuntu akavuga ati ese birakwiye ko biba ko abategetsi mu Burundi igihugu kimwe n'amategeko bifite abategetsi bashobora kuvuga ati abantu bacu bari kwarahomera hanze bagafata amamizire akwiye kugira abantu bose bahunze nk'uko bavuga yuko mu Burundi ari amahoro bagahunguka by'ukuri.
Izo mezire zoba nk'izihe, izo ngingo muvuga bufata nk'izihe?
Ingingo bufata nuko bavugana n'ibyo bihugu abo bantu bahungiyemo bakabereka ibintu biri konkere biboneka, leta ikarunguka intumwa zizi kuvuga zizi gusigurira abantu kandi atabubeshi burimwo, bakabereka yuko igihugu cy'u Burundi gihari amahoro. Kuko ndi SR tangi yuko impunzi yo kugusira mu Rwanda aho muri Congo atabantu impunzi mu Burundi zagushaka gupfira rimwe ari 30 na uko zari 37 numva ngo nazirenga ikwiye gufata ikibazo mu ntoki. Ibuze abantu babiri cyangwa umwe agapfa bakumva ko ari ikibazo cya leta, bakumva ko ari ingorane ibaye hako Abarundi baguma bapfira muri ibyo bihugu bihana imbibe, leta niyifata ikomeye bakavuga ati duhaguruke ikibazo cy'impunzi kugira ngo bavugane n'ibyo bihugu bahungiyemo kugira impunzi zishobore gutahuka.
Yego, namwe Dominique Senyumva, ubwo bugizi bwa nabi burimo bwicanye bunyamaswa muvuga ko iki buhanze impunzi z'Abarundi, ikintu ibihugu izo mpunzi zatemwe indaro byo kora n'ikihe kintu, abategetsi b'u Burundi bakora n'ikihe kintu, n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gukingira impunzi ryo kora n'ikihe?
Murakoze cyane kumpa ijambo. Icya mbere novuga ibyago byari bishyikiye impunzi ziri Kamanyola. Birababaje kubona abantu badashobora kubona yuko ibyo bintu kuri jewe ndabifata kujya kuntu kwa bijya bintu twita mu Gifaransa volcan cyangwa ibirunga biseruka bikaza habona. Ibyo ntiba bisigura yuko voka yatanguye umunsi serukiye, uraza abahinga bashobora kugira ati umunsi kanaka voka izoduka. Ibyo bintu byari bishyikira Abarundi bisigura yuko hari ibindi byinshi bibi tutazi byaba bishyikira bene wacu b'Abarundi bari mu mahanga nk'impunzi. Uti rero uti icyo kugwa ni ikihe? Uravye mu mategeko araba impunzi, cyane cyane itegeko ryabayeho, itegeko rya mbere ryo mu 1951 ya oni cyangwa iteko ryabaye muri 1969 ya Union Africaine. Impunzi n'umuntu nk'abandi. Abakuru b'ibihugu bacumbikiye impunzi ni kumenya yuko icya mbere yuko impunzi zifise amategeko aziranga kandi zifise amateka n'amatekane. Basubizo le droit tout comme tout autre citoyen. Kuri ibyo ni ukuri birakeneye ko abakuru b'ibihugu bahaguka bakigisha abanyagihugu babo, bakigisha igisirikare cyabo cy'uko impunzi n'abantu nk'abandi bafite amategeko abaranga. Hama ku byerekeye ibihugu byacu nabyo nyine sinzi simone vyokorwa, mugabo narashimye cyane ijambo ryo umwe mu bategetsi b'u Burundi iminsi iheze aho yavuga ati uko biri kose nari impunzi n'abacu birakwiye ko tubakurikirana.
Murakoze reka namwe Marius Johannes Ndavyegenge mugira ico mutubwiye cyane cyane kuri ubwo bwicanyi bunyamaswa bukorerwa Abarundi mu bihugu batsemwe inda.
Mwambabarira ndafite kamenga ndafite akagripe gakeye mugabo ryataza kumvikana cyo nibaza yuko icya mbere cyo guhunga kubara ku muntu wari we wese ku isi nta kintu cyiza kirimwo. Impunzi ni ikintu kibaba ari nicyo gituma rero n'amategeko ku isi abigenga kandi agerageza kuborohereza uwo tutahunze niba iyo batabizi. Ariko rero iyo nk'ubu ikibazo kirimo mu Burundi kiratandukanye n'ibindi byose muba muzi aho haba hari ingorane mu bihugu ugasanga imitumye abantu benshi bahunga. Uno munsi ikibazo cy'u Burundi ugifatira ku rwego rw'u Burundi wenyine niho abantu bihendera. Igituma abantu bahunga kenshi bakabikanga ko banataha ari nazo ngorane baza baragira tuzukiye ko ibinyine byo muri Kamanyura. Bwa mbere bwo twemera yuko twashimira bwa mbere igihugu cy'u Burundi ko cyagerageje kubaza biciye kuri ministre wa Ministeri yabaga ati abo barundi bacu bariyo bagize ingorane bimeze gute. Ibyo baramwishyuye nibaza ko ari ibindi bintu ari bo yo byishyurira ariko yarabagije. Hanyuma tukamenya yuko igihugu icyo cyo cyose kirafite amategeko akigenga. Ibyo ntangakarere hari igihe higeze kuba igihe impunzi z'Abanyekongo ziri mu Burundi zagomba ngo zihe amabarabara ngo zive iyo y'igitega aho zegeranyije ngo zimanuke Bujumbura n'amaguru. Igihugu cy'u Burundi cyabemereye ko bagira ibintu bigiye gukora n'ibintu bidashoboka. Yuko rero byoshika ugasanga nko muri Congo inzego z'umutekano zavuze ati hariho uwoba ibyo biba bitameze neza kubera uyu nuntu yuko ntakabazwa cyangwa atabazwa ibyo birababo. Hanyuma mugabo abandi yuko byoshika ugasanga harabaye ibintu byo guca hari abantu bakunda kugumuka igituramaze kubibona nanga iwacu byarabaye. Hanyuma bishyitse bakabazwa umwe yuko bangaca bagumuka ingorane. Hanyuma ikibazo nacyo ni uko igituma ntabitandukanya n'ibiba mu kindi biko biraba ubu muri iki gihugu igihugu cy'u Burundi gisa n'uko umenga kiri ku makamera cyane kirabwa cyane kirabeshyerwa yuko harageraho uza wumva bamwe bavuga ngo abagiye kurwana nawe n'izo mpunzi ngo bavuge ikirundi. Ibyo ni ibintu byavuzwe bavuzwe barumvikanye ucubifatanya rero n'ibindi byose bizabiba.
Icyo
kokorwa kugira ngo abantu batahe ubwa mbere bwogo ni uko ibihugu byo hanze byagerageza kureka kwivanga kuko tuzigera neza u Burundi byivanga muri politiki n'ibindi bihugu kuko ubwo bishoboye bwashobora kugerageza nubwo ngira bitobyonga byinshi nubwo bwashobora kugerageza ariko abantu bareke kwivanga muri politiki y'igihugu. Abantu bareka gutaha kubera iki birirwa babyigwa yuko mu Burundi umuriro uri kuraka. Njyewe nibaza yuko uwo amaze gushika mu Burundi arazi ko atanu niyo aruhari ariko amaribi ibihugu byose biribwa biravugwa ku maradiyo bijya nibyo biteye ubwoba abantu bagaca baguma hiyo bagaca bareka gutaha. Nubwo bongeye gutaha ugasanga ni ingorane iri gihugu arimwo ntikigomba kumurekura. Aho rero igihe icyo nagomba kuvuga ngo cyokoroha ni uko ibihugu birimo impunzi z'Abarundi nta n'umwe agomba gutaha ku nguvu ariko bareke kugerageza kubereka yuko nyenda mu Burundi ariko harasha babafashe batahetse mu Burundi niho ku isi yose ubuzima hose ni ruganda.
Egome mari yose ikibazo cyo gutohoza ibyashitse ni kimwe ariko ibyari byo byose nta siguro nimwe ishobora kubaho yuko eka impunzi zigandagurwa ku murango zikagandagurwa n'abantu bafise ibigwanisho bikomeye kandi icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Reka tubibutse inshuti mwese kamuri kamurabandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika saa mirongo ine i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Jonas miriwe neza muri hehe ga Jonas?
Turi Bujumbura mu Burundi.
Izina ry'Ikirundi ninde?
Ni Nkorera Imana.
Ni Nkorera Imana. Murafite ikibazo? Murafite icyumviro? Duga ku ijambo.
Ikibazo ni nk'intererano nari mfite.
Yego.
Iyo navuga ati kubera wumva izo mpunzi ziguma zigandagurirwa iyo zahungiye navuga ati byiza zotaha basi zigatuma ziza kugorerwa ino mu Burundi nyine mu gihugu cy'amavukiro.
Murakoze Jonas. Ni Nkorera Imana. Reka tuhe ijambo Dominique Nsengiyumva nigira icyo avuze ku cyimbo cyanyu. Duga ku ijambo mu kanya gato.
Ego murakoze cyane. Mu bisanzwe usiye ukaraba mu mategeko n'ibiranga impunzi mu bisanzwe nta muntu yohunga igihugu ciwe ata mpamvu itumye ahunga igihugu kandi yamaze kuja hanze amategeko ategeka yuko nyamuntu akomeza kubahirizwa kujereke yuko kubibaza bati kumbure bupfuma bataha bagapfuma nyene ba bashika nyine mu gihugu cyabo nibaza yuko onye ni byiza kutubitahura neza umuntu yahunze igihugu bisabwa yuko yiyumva ko ari amahoro kandi nta muntu n'umwe yemerewe kumutahuza ku nguvu mbo turetse nje kumutahuza ku nguvu nibaza yuko umuntu aramuta avuga ati ndahunze igihugu canje igihugu cyanyibarutse haba hari impamvu kandi mu gihe uyo muntu avuga ati wunye nzende uvumengo kabisa icatumye mpunga nta kikiriho hari amahoro ntakabuza bazotaha mugabo ubushiko unye batiyumva yuko bari impunzi batiyumva yuko nyine batiyumva amahoro batiyumva yuko nyine hamwe bosubira mu maho imuhira umutekano w'ubuhu wobubangamiwe anaho bari ni ngombwa yuko bubahirizwa, ni ngombwa yuko bakingirwa, ni ngombwa yuko batwiza kubaho nk'abantu bubahirizwa nk'abandi bantu. Ahubwo kibazo cy'abajyutse hoko gwiki je kimwe mu byo nibaze nibaza yuko hase yogerageza kutaba nk'abarorezi, ahubwo abantu bafata ingingo abantu bavuga
ibimereye nabi impunzi. Murakoze reka jambo Lionel Ndayizeye ku cimvire cashikirijwe na Jonas Mukanya gato.
Ego umuntu wese ashikirije icyumviro cy'uko uvuga ati bohunguka petite wabivuze kubera avuga ati yuko ndabibona naho abasanzwe atumbereye mugabo urabye kungene impunzi ziriko zirafatwa muri bino bihugu nubwo duhana imbibe ibikano karera nyene na imbibe n'impunzi ziriko zirafatwa mu buryo nubwo yuko ari nka politiki nubwo ari nka politiki kuko ugerageje kuraba muri Tanzania ukungene impunzi ziriko zirafatwa kumva yuko impunzi ishobora guturirwa impunzi igaturirwa aho isanzwe iba abana marumvise yuko hari abana bapfiriye ahantu bari basanzwe bajyanye naho n'impunzi murumva ukungene ngaho muri Congo aho Kamanyola ukungene bishwe bakicwa mu buryo sinzi nyine navuga aho boba baravuze yuko ari umuntu w'umusirikare yafashe yayihaye penye kurasa abantu kandagura abantu 30 atagira ibitabara iyo novuga ko mu buryo bye ntashobora no gutahura nubwo ngerageje kumviriza naho impunzi warumva yuko impunzi nazo sinzi ukungene nobivuga mu bisanzwe uri impunzi uravuga ati je nahundi umutekano muke nahundi kumikimikiyuki ukaraba yuko icyo kintu coba ko coba carahenda mu magahunguka uratuma n'intumwa ukavuga ati murandabira yuko bimwe nahunga yuko byo byaraheze kugira ndabe nshobora guhunguka impunzi bayibwira ati aha hantu haragendeka ivuga ngo eka ngo hajya ahantu naho byemera guhe nacyo gituma ngo mvuga yuko ari kuri atakubwira kuko bakubwira ati aha hantu haragendeka ingorane yari ihari yaraheze ukavuga ngo yaha ibyo byo byagikwiye kwikubita gashi zikaraba igikwiye gukorwa ku buzima bw'iwabo kuko urabona yuko hari abanyepolitiki bagomba kugukinira ko igihe rero umuntu ubona umwe agomba kugukinira ko nawe uragarukana gatima mpembero ukaraba ati eskibi aba bantu ubunkunda ninde ukabona by'ukuri uwo gukunda uwo ari we ati eske nota jewe mu gihugu narondegwa narahunze umutekano muke eske nshika mu gihugu norondegwa norondegwa nkande ko ntari umunyepolitiki nari umuntu w'umwirimizi cyo kandi nahunze umutekano muke norondegwa nande
ikomereka de ni jambo mariosa Johannes ndavyegenge nawe nyene agira icavuze ku cyo kibazo ekicimvu cha aho mu kanya gatoyi Marius
cyo no vuga nuko ntuga na Aaron uko abantu iyo bikeneye je bavuga batashe hanyuma yana nakivuze ibihugu barimwo biborohereje hafere iborohereje nivyo yasere kimidi kuri oni nayo hariho uko ibisanzwe ikora mugabo byo baziga we ndi n'ibihugu mu gihe mu Burundi Burundi twebwe turi mu Burundi tuvuga yuko umuntu wese twingorane twese dufise n'izimwe n'izindi n'umuntu abaho ku munsi ku munsi ibyo no muri Amerika bigiye niba bareke batahe baze bagira ingorane cyo kimwe na twebwe byo kubaho ku munsi ku munsi ntibabavuze gutaha ubushake gutaha kuko hari ubu bafite ibiharuro by'iwe bindi yongera ko akeneye kigena ngo bizagenda kunuko ibyo bibe by'amanyepo by'abanyepolitike bibanze bihagarare bareke abantu batahe batahe iwabo uko bashaka namba ari politike y'igihugu hagati yabyo bayikine ukundi badafashe kuko iyo ni prisidotage bareke abantu batahe badabanye ibihuha badabanye ururimi ruri ku gihugu cy'u Burundi ni naho n'abantu bokwiva nk'uko botaha kuko nibamubwira ngo ta mu Burundi hameze neza agaca ajya gusoma agasanga naka yanditse ibintu yabyanditse yibereye muri Amerika ngo ni naka ngo yambwiye kweze turi ngati ngo giye kuyamara bimeze uku urumva nyine ntiyotaha.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika guhera ku wa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9/2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru 5 yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Turabashimiye cyane ko namwe duteze amatwi, tubibutse ko kuri site yacu ya internet mushobora kuronka yandi makuru n'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ni wezitatu adresi yacu, wezitatu akaburungu radio yacu voa@com. Turabashimiye no kuri Facebook na Twitter naho nyine mushobora kujayo ni VOA radio yacu. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka, ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirize. Turashimiye Gebeyehu yamfashije. Murakoze cyane mwese.